وموسم مميز.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Turabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mu kiganiro cy'uyu munsi dusangira ijambo, turibanda cyane ku kibazo cya ruswa. Ruswa ni mu Kinyarwanda, mu Kirundi ni igiturire. Turaha mikoro mugenzi wacu uri Arusha muri Tanzania, Pierre Claveri niyo nkuru. Uyu munsi niwe waziteguriye iki kiganiro.
Murakoze bari muri studio i Washington kuduha kanya. Turabaramukije namwe mwese muteze amatwi i radio Ijwi rya Amerika, tubifuriza n'umunsi mwiza aho muri hose. Ikiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi mugishikirizwa na Jean Pierre Claveri niyo nkuru. Tubabwira ibijanye n'igiturire mu bihugu bitatu, mu Burundi, mu Rwanda no muri Tanzania. Aho sabagwanya ako karanda k'igiturire bavuga ko bitaborohera kuko bafatwa nk'abansi ba leta bagategwa ubwoba cankande naho bakicwa n'abantu bataramenyekana ariko amatohoza ntiyagira ico ashikako. Reka duhere mu Burundi, igihugu kiza mu kibanza ca mbere mu birimwe biturire byinshi mu karere ka Afrika y'ubuseruko nk'uko biri mu matohoza y'ishyamamuza makungu Transparency International. Ishyirahamwe ryigenga ORICOM gishinze kugwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta, rivuga ko kugwanya ibiturire bisa no kwiheba. Gabriel Rufyiri atwara iryo shyirahamwe avuga ko amaze gufungwa inshuro zirenga zitandatu. Uwahoze ari cege yaciwe nawe yarishwa n'abantu gushika n'ubu bataramenyekana inyuma y'imyaka umunani.
Kugwanya ibiturire mu Burundi mu ijambo rimwe ni nko kwiheba, kuko si ibintu bisanzwe biri mu mico ubwa mbere y'abategetsi ko abategetsi bashobora kumva ko hari umunyagihugu avuga ibyo bakora bibi, kuko leta ingene zagiye zirakurikirana zamye zumva yuko arizana magiza n'amasoro, umunyagihugu atogira ijambo mu bihugu ciwe, umunyagihugu atoraba ingene amafaranga ya leta tozwa ningene akoreshwa. Ubikoze rero ibintu nk'ivyo ukabivuga ufatwa nk'umwasi w'igihugu. Muri ORICOM nibaza yuko turi mu bambere bivuga, kuko murabizi ko uwari icegera c'urongo y'ishirahamwe ORICOM umuhisi Ernest Manirumva yagandaguwe kugeza n'uno munsi. Murazi neza yuko amakungu yagerageje gufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye muri cya gipolisi citwa FBI hamwe na Interpol, hanyuma n'abatari bake barafasha, haraza abashingwa amaza mpuzamakungu. Mugabo vyaranse nk'uko uri kumenyekana kubera ivyo ari vyo vyose bigaragara ko harimo mukundi kuboko kuboneka ko tari gusanzwe gukomeye. Kindi kigira kabiri, murazi neza yuko jewe nyine ubwanje maze gufungwa inshuro zirenga zitandatu, maze guteka ubwoba uburyo bwinshi kunyica hakoreshwa amamodoka n'ibindi byinshi nashobora kudondagura. Guhamagwa mu butungane byose no bivuga bimaze kuba inshuro zirenga 35 na zitanu. Ivyo rero twebwe mu bijambo rimwe ivyo gutotezwa, sinibaza yuko hari umuntu yoshobora kuvuga ko mu Burundi abagwanya igiturire batamerewe nabi. Ibintu by'igiturire mu Burundi rero twe twovuga yuko kukigwanya ubu bigoye, kuko nk'uko mubizi ubu hari ibibazo bikomeye, amategeko leta yarayahindaguye ku buryo kuvuga kuri kugwanya igiturire naho bitaniye n'ukurondera urupfu. Mu ijambo rimwe ubugendo uzuvuga uti jewe nuko ndiko ndakorera igihugu gusa, mugabo ndazi ko ndiko ndondera urupfu, kuko aba bwa mbere abaryo b'ibiturire n'ababitanga bafise ingufu za leta. Kigira kabiri hagira ingufu z'amafaranga, kigira gatatu babona yuko umuntu agiye kubakura ivyo bafungura mu kanwa. Ivyo rero ni ibintu nibaza yuko atanumwe atazi, nico gituma ishirahamwe ORICOM twebwe baradutera ubwoba turagira ibibazo byinshi mugabo mu Kirundi baca umugani ngo ugomba gukiza uwasimba urugo turiko tugwanira igihugu turiko tuvugira igihugu turiko tuvugira kazoza k'igihugu ni byiza rero yuko abasuma ababandi basumirinda bamhemazuzuye atari bwo kuma bafite ijambo rya nyuma kuko uravye igihugu ubukene kirimwo siniyumvira yuko hari umuntu yoshobora kwemera nuko urafise umutima n'ubwenge ko vyagomba gucyo
mugenzi we Faustin Ndikumana atwara ishyamwe Parsem mu vyo rijejwe harimo kugwanya ibiturire avuga ko kubera uko gutegwa ubwoba abantu benshi basigaye batinya kugwanya ico giturire yemeza ko kimaze kuba nk'akaranda kakwiye inzego nyinshi nawe naramaze gufungwa azira kazi kiwe
ubwa mbere igiturire mu Burundi kirahari nkuko no mu bindi bihugu kihari mugabo mu Burundi twavuga yuko igiturire kiriko kirimonogoza cyane ubwa mbere hoho turavye nka twebwe turi mashira hamwe yigenga turiko turaraba ingorane duhura nazo mu kugwanya karana igiturire nka mundu bwa mbere ko tubona igiturire kiriko kiraba cinje cyane n'ubita mu gifaransa generalisation de la corruption ugasanga mbere ntunakironka nahahera mu kugira akigwanye kuko kiriho kirinjira mu mico ya cyane y'abarundi hamwe ndetse n'ingamba zo kugwanya uwo mengo z'isazi niko zirananirwa ikindi cya kabiri nuko tubona n'abanyagihugu usanga bafise n'ubwoba bwo kuvugira hejuru abakiriye denonciation mu maserivisi atandukanye ndetse ugasanga abantu bashaka kudenonsa aho kandi igiturire babonwa nabo ugasanga ko barakurikirana ko baragirirwa nabi mu buzi kubera mu mico kiriko kirasa n'ikiba generalize no kuvuga kiriko kirakwira mu bisata byinshi by'igihugu nk'uko no mashira hamwe mpuzamakungu akunda kuvuga yuko Uburundi buri mu bihugu vya mbere byamunzwe n'igiturire mbe no muri aka karere ka East African Community ikindi ntambamye nuko tutabona cyane kimwe bita volonté politique no kuvuga kugwanya igiturire kubwe ubwo hejuru hamwe wana yuko no mategetsi bo hejuru babihagurukiye kabisa iyo volonté politique ratayi hari ucumenga abantu bashaka kugwanya kukaranda bariko barakora ibintu bitari kubira birashigikirwa no kurugero ibwo hejuru kumenywa gusanga ni ngorane ikindi nuko tubona amanama arakogwa za retraite zikaba zigatunganywa kugira hanyuma hakabaho icyo twita za recommandation no kuvuga ibisabwa kugira aho karanda kagabanuke mu gasanga inama ziheze byinshi bica bigenda bikaja mu matiriware mu bubati bikabigwa yose rici bingwana ncobona yuko haba hakiraga hazi ikindi nuko za sensibilisation guhimiriza abanyagihugu na cyane cyane ngo bagwanye ico giturire bamenye icyo ari cyo giturire gito giturire kinini kubahimiriza cyane ku ngaruka mbi zacu urabona neza yuko ibyo bintu bitari bitagikomeye cyane kubugyo bisa no kumengo byari bagiye kandi tuzi neza yuko ingaruka z'igiturire ari mbi cyane mu buzima bw'igihugu nkatwege mbere twarigeze no kugira ingorane mu 2012 turafungwa kubera twari twavuze yuko mu kwinjiza mu gisata cy'ubutungane bidakorerwa mu muco n'ibitaro kirituma hama ico gihe bituma dufungwa hafi indwi zitatu mbere n'ukwezi hafi kubera batwagiriza ngo twavugiye ibintu mudafise ibyemezo mugabo ico gihe byaragaragara ko ibintu byo gukoresha ibibazo bitari bwabeho cyane ngo abantu bakore ibibazo gukwiza muri ico gisata urumva rero twavuga tuti ikugwanya by'igiturire ni ibintu usanga bifise ingaruka rimwe rimwe ndetse muribuka yuko hari n'uwundi mugenzi wacu mu mashyirahamwe yigenga yitwa Ernest Mani urumva yigeze kuzira ibyo yakora bijanye no gutohoza kubarya ibiturire urumva ko byashobora no kuhitana ubuzima bwiwe rero ni ikibazo rero kitoroshe umuntu ategereza kubandanya yakurikirana mugabo mu bwitonzi bwinshi muri ukaba n'undi mu musendikariste yigeze kugira ingorane mu magistrat ko ari karere kane ibintu bimwe bimwe bijanye no kugira giturire biramutera ingorane ni henshi twama twavyumvise ugasaga biriko biratera ingorane abariko barabikora
Ugwanda nico gihugu gifatwa nk'akarorero icambere kirimo ibiturire bike mu karere ka Afrika y'ubuseruko umufaso ni Imakire Ingabire atwara rimwe mashira hamagwanya ibiturire Transparency International igisata cyo mu Rwanda avuga ko naho nyene inzitizi zitabuze muri ako kazi
murakoze mu Rwanda kugeza ubu navuga ko adufite amahirwe udasanga ahantu henshi kuko ku rwego rw'ubuyobozi bw'igihugu mu miyoborere y'igihugu cy'u Rwanda hari ubushake bwa politike bwo kurwanya ruswa bityo rero dukorera mu buryo butworohera mbivuze gutyo gusa tugira izindi mbogamizi nyinshi ya mbere hari uko abantu badatanga amakuru kuri ruswa rwose ukabona abantu barasa n'abadashaka kuyivugaho ngo batange amakuru n'ibimenyetso kugira ngo abayirwanya babone aho bahera iyindi mbogamizi ya kabiri uyisanga ku rwego rw'amategeko turacyafite ibyuho mu mategeko nko kuba umuntu ukekwaho ruswa ashobora kuba arekuwe ngo akurikiranwe ari hanze icyo gihe duhura n'ibibazo by'uko aburisha ibimenyetso cyangwa se agatoroka yazi ko koko afite ibintu bimuhama ugasanga rero imbogamizi nini hari ntabwo inzego zose turabyumva kimwe ngo twumve ko icyaha cya ruswa kugira ngo umuntu akirwanye mu by'ukuri ruswa icike kuko birashoboka birasaba ko inzego zose zibyumva kimwe baba abaharanira kuyikumira no kuyirwanya mu nzego za leta cyangwa se izitari za leta nk'urwacu ariko noneho haba no mu nzego z'ubutabera haba no mu nzego z'abafata ibyemezo ibyo rero biracyari imbogamizi tugikorera ubuvugizi ariko ndibwira ko abantu nibakomeza kubivuga bakabishyiramo imbaraga nyinshi bizumvikana ayo mategeko arimo ibyuho ibyo byuho nabyo biveho
abajye biturire usanga bafise inguvu hame nabo bakorana ku mbure benshi kandi bakomeye nimutenya ko muzavamo hagirira n'ingorane
oya ntabwo dutinya kuko ugiye gutinya wareka aka kazi wakora ibindi nerega natwe bigeze kutwicira umukozi n'abasirikare babiri bamwishe ubu ngubu barafunzwe baciriwe urubanza ni nacyo dushima baciriwe urubanza baranabyemera ntabwo bigeze babihakanagiye mu rubanza rwabo nari impari bemera ko ngo yigeze kubabwira bakoraga imirimo yo gucuruza amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko hanyuma arabimenyana umusore nkabo abagira inama ati ibyo bintu mu bireke bitazabakoraho noneho akimara kubagira inama twebwe nk'urwego nta nibyo twari tuzi yabyikoreye ku giti cye abagira inama hanyuma baraza barapanga baramwica tugira imana barafatwa baranemera icyaha baranakatirwa ubu ngubu barafunzwe barakatiwe abanyereza amafaranga ya leta nabyo ni ikindi kibazo tugifite mu mategeko iwacu ntabwo bitwa ruswa ntabwo byitwa ruswa kunyereza amafaranga ya leta noneho ugasanga icyo tufata nka ruswa ni umuntu wakiriye amafaranga cyangwa se wayatanze hakazamo ikene wabo nitonesha ibyo rero ni kimenyane ibyo rero kenshi bikorwa koko n'abafite ubushobozi n'abafite ububasha ugomba kuba uri umuyobozi ugomba kuba uri umuntu se wifite mu buryo bugaragara bene abo rero kugira ngo bagereho kenshi biravuna ikivuna si uko ububatinya ikivuna ni ukubona utanga ayo makuru usanga abantu bakiri muri bya bindi ntiteranya uriye ejo nzamukenera cyangwa se wenda n'uyu munsi ndamukeneye ugasanga birasa no gukingira ikibaba abantu barya ruswa ariko ubundi iyo tugize aho tumenya amakuru ahariho hose rwose turabivuga kandi tukanabigaragaza gusa ikibazo iyo udafite ibimenyetso bifatika wirinda kuvuga umuntu cyangwa se urwego runaka abantu bashobora kugutera ubwoba ku giti cyabo ibyo rwose bibaho hari n'abampamagara hari n'abanyoherereza ubutumwa bugufi ku telefone ariko ni bya bindi byo kugutera ubwoba ngo barebe ko waceceka iyo babonye utagize ubwoba barakwihorera
muri ako karere ka Afurika y'ubuseruko igihugu cya Tanzania kiza mu kibanza cya kabiri mu kurwanya ibiturire Godfrey Simbeye atwara igisata cy'abikorera utwabo muri icyo gihugu avuga ko naho nyene igiturire kicibonekeza mu gisata rongoye
lakini rushwa imechangia kwa kiasi kubwa sana kutiria mali.
Ibiturio birabangamye cyane gisata cabagwiza tunga nabazana imitahe akarorero na masoko ya leta. Usanga abantu bake ari bo baguma baronka ayo masoko kuko batanga ibiturire mu nzego zibishinzwe. No kuri duane nuko nko kukivuko harabari amakore n'amatagisi n'abandi batayariha. Wibaza ko ibidandazwa bicetse ku isoko bigugwa kumwe. Oya, ubutariye umuzigo wiwe kubera igiturire yatanze ashobora no kugurisha make abandi bakahawombera. Ivyo byicudandazwa kandi twese abanyagihugu biradukora ko
inatumiza ute
kubona igiturire kidatuzwa. Faustin Ndikumana atwara parseme mu Burundi abona ko bitumwa n'ibintu byinshi harimo gushaka guke kwa politike
kubijanye n'amategeko. Naho twuvuga neza yuko mu Burundi harigeze kwa habaye intambwe haraja hitegeko gitwa kurije guhasha abaryi bibiturire bije guhasha ukaranda mu gihugu ndetse harajaho n'inzego. Mugabo mu vyigwa vyagiye birakogwa mu nyuma twatsi turasanga itegeko rifise yahori agahaze kanini gatuma nk'izo nzego zitwa ko zari zigenewe guhasha abagiturire ora abagiturire bikomakomeye nabo bantu bo hejuru mu bashikira nganji mu warongo ibigo bikomakomeye. Ugasanga rero izo nzego itegeko ryubatse izo nzego ntizibakorako bakitwa yuko bategeza gucibwa imanza ahandi kandi izo nzego zategeza kwa zifite ubuhinga bukwiye arivo zari gushikira nyene kuko atamwana n'ikinona cyane cyane ko mu by'igiturire ho usanga mu bategetsi bo hejuru ariho usanga hariko harakogwa ibyo kugiturire bishobora no kunona cyane ndetse ubutunzi bw'igihugu. Ikindi nuko mu cyita ma infraction mu kuvuga ivyaha bihanwa byaje n'igiturire urabona neza yuko hari ibidahanwa neza na cyane cyane nk'ibi bitarishe Ismaili site no kuvuga gutunga by'umurengera udashobora gusigura rona hamwe ubujijwa amabanga abantu bazi umushahara wa uronka ugasanga uri kuratunga by'umurengera abantu bose barorera kandi abona neza kuri ko uratungira mu bijanye n'amabanga ujijwe n'ibyo uko udashobora kubisigura rero ugasanga ntacho bitwaye nibigutera n'ubwoba ugasanga nta nakime kuko udaheza ngo bihanigwe n'amategeko yubatse adaheza ngo gufate. Ikindi nuko ngo vya confidentiel mu Burundi muri iryo tegeko ni bihanwa ibyo ma confidentiel cyane ngo bibuzwe njama incompatibility ugasanga umutegetsi kanaka araha ugasanga ameme tarika kura ivya leta rika kuri byo yiwe byose bigacanga cangwa ugasanga bituma ivyo kuri giturire vyimonogoza cyane cyane cyo bitantuze kurizyo iba hagati y'aba leta nabikorera utwabo. Hanyuma ikindi nuko tubona aba ico bita aba denonciateur abo bategeza kuvugira hejuru abari giturire amategeko ntabakingi amategeko ntabakingiye cyane gatoyi kuko utusanga bavuga yuko batera ubwoba ngo uzovuga ibintu ngo agasanga sibyo ngo azohanwa gusumba ngo uvyagira ngo nyene ngo wagira iyo wagira yagirizwe ari guhanwa. Urumva rero bica bitera ubwoba abantu mu gihe abantu rero usanga n'imico yabo batinya kumdenonce by'igiturire utusanga amategeko agize igihe atabakingiraho bico ibindi abantu bacha bafitamwo na cyane cyane kwinumira ndetse ugasanga uri kurabikurikirana bakubona yukumeye ngo uri kukora wiyadukiza n'ibintu bikagira akamaro kandi ari ibintu bifitiye akamaro igihugu.
Uko gushaka kwa politike kubonetse wahoze ari umuhuza Ombudsman mu Rwanda umufasoni Aloyzi ya Chanzaire amenyesha ko igiturire giheza kikagabanuka.
Ufashwe na wababizi ko nta kwihanganirwa niyo mpamvu usanga abantu bashaka uburyo bwinshi bwo kugira ngo bakwepe kugaragara. Abenshi ubyo tubona nuko kubera baba bazi uko bakurikiranwa tugenzura imitungo yabo bagerageza kuyisha bayandika ku bandi. Zero tolerance ntibivuga ko nta ihari namba bituma ariko nabayijyamo bayijyamo bikandagira bafite ubwoba. Nuko kuvuga ngo turi imbere kandi haraho ruswa ikivuga ntabwo bidushimisha. kwigwizaho umutungo nirango niho tugera mu bantu muri ruswa ifite amafaranga menshi ari nka kese navuge yo twagizemo amafaranga menshi yageraga kuri miliyoni 400 abakozi ba leta bajya muri ruswa ma police bo ku mihanda ukivugwa mu nzego zibanze nirango hani ni mu masoko bavugaga abantu bashobora guhangana nayo
Marie Makire Ingabire ari mu bagwanya ibiturire muri ico gihugu yemeza ko uko gukorana n'inzego zitandukanye kwagize cyo gushika ko naho nubundi hakiri bisata birimo igiturire
ruswa irahari mu buryo butandukanye dufite na ruswa ndetse ishingiye ku gitsina aho abakobwa n'abagore basabwa iyo ruswa twita inshimisha mubiri ariko icyiza dushima nuko abantu bose barayitinya azi kuyifatiwemo ibyemezo bimenyetso bigaragara bikaboneka uhura n'ibibazo rwose urabiryozwa kubw'ibyo rero abantu babigendamo buhoro barayitinya bakabikora rwihishwa cyane ni nacyo gituma dukunda kubura ibimenyetso ariko kuba ruswa bwo iharira hari gusa icyo dushima twebwe nk'abanyarwanda iwacu turavuga ngo iyo twigereranije n'ibindi bihugu duturanye usanga iwacu bakihakabanga niko nabyita gusa polisi ifite intambwe nini yateye iyo ntambwe yateye ni iyihe polisi yacu y'u Rwanda yavuye ku izina yemera ko hari ikibazo imaze kubyemera ko hari ikibazo itangira no kukirwanya mu buryo bugaragara nta ngira ngo nta meza abiri yashira utumvise abapolisi birukanywe utumvise sabafunzwe bashyizeho n'ishami ryihariye muri polisi ryo kurwanya ruswa kuko rwose muri polisi y'u Rwanda mu ishami ryo mu muhanda no ku mastasiyo ya polisi ahadukunze kwita kuri brigade niho wayisangaga ariko kubera izo ngamba bafashe iragenda igabanuka ku buryo ubu tumaze kugira n'abapolisi ngira ngo dukwiye no kuzashimira ku mugaragaro nubwo bwose batakabishimiwe kuko ni inshingano yabo basigaye ahubwo ujya kubaruswa akaba aribo bagutanga mu butabera irahari mu masoko ya leta irahari no mu nzego z'ubutaka abantu bagiye twavuga muri land issues wenda kambyite gutyo aho ngaho rwose irahari kandi aho birumvikana ko mu nzego zibanze mu maserivisi menshi atangwa n'inzego zibanze usanga wa mugani wabo ko babivuga basaba akantu kugira ngo baguhe serivisi ubundi wemererwa n'amategeko
Gabriel Fieri atwara Oricom nawe yifuza kuko gufashanya ahubwo ko bo mu karere kose ndetse no muri Afrika avuga ko ishirame giwe ryamaze kubitangura
ku rwego mpuzamakungu haragiye amategeko biciye muri ya Convention des Nations Unies contre la Corruption amasezerano mpuzamahanga yo kurwanya igiturire ayo masezerano rero ishyirahamwe rikome ryaratewe iteka ry'uko riri ryashyizwe mu mashyirahamwe akurikirana ingene bishyirwa mu ngiro tukaba dufise icyo twita statut d'observateur kugira ngo tuze turakurikirana ingene ibintu bigenda rero icyo kiradufasha kuko turaturabwa n'amakungu yose ikigira kabiri nuko ku rwego nyene shiramwe urikomerera amaze gushinga ayandi mashirahamwe mu karere kandi ririmo n'umubayarongoye ku buryo rero no munsi ibyo byose ibintu byose biba birakurikiranwa n'isi yose ahubwo mbere turiko turaraba ingene twofashanya nabo muri EAC kuko tuheruka twarashinze ishirahamwe rikomeye mbere rihuriramo n'amashirahamwe yo muri leta iti twita mu gifaransa les institutions anticorruption aho muri Afrique centrale mu mwaka 2006 ishirahamwe Oricom rifatikanije andi mashirahamwe yo mu bihugu 10 na kimwe yo muri CEAC mbere n'amashirahamwe yandi novuga ko ari aya leta ibi twita les institutions nationales anticorruption tufashijwe na Nations Unies twaragize ishirahamwe duhuriramo twese kugira ngo ibibazo byose biraba ibyo kurwanya igiturire tuse turabyigira hamwe kugira ngo turabe ingene bigira ishirahamwe rero rikomereje mu barishinze kandi turiko turagerageza ndabona yuko biriko biraza kandi bizodufasha cyane ibihugu byo muri yase navyo ni byoca bigira nkuko nyene kuko bihugu turi kumwe mu ico gisata ni u Rwanda n'u Burundi u Rwanda rero turakorana neza na kijya kigo kijeje kugwanya igituki ya kigo cha leta kijeje kugwanya igiturire tugakorana neza kandi nishira hamwe rijeje kugwanya igiturire mu Rwanda gitwa Transparency Rwanda ikanabi Kongo nuko abo muri Cameroon nuko abo muri Gabon nuko eka hose turakorana haba abo muri leta canka muri societe civile gusa iwacu niho hari kibazo kubera ugwego leta yashizeho ari gikanganyoni twewe rero tuguma dusaba yuko ico gikanganyoni cyo hinduka rukaba ugwego kugwanya igiturire mu vyukuri
mugenzi we basanga urugamba Faustin Ndikumana arafize camwongerera ko kugira ngo igiturire kibe umugani
volonté politique ni kintu gihambaye mu byo kugira igiturire kuko bavuga ngo umwe ruvi bukuru gakwira hose iyo rero hejuru hataba yugushaka gukomeye guhasha ako karanda nukuri nukuri no hasi ntageza ngo kigende kuko burya nabantu batobato barabira kuba barahunguye bo hejuru barabira ku migenzo yabo akavuga bati aha karanda kumbure ibi bintu n'ababikoze benshi ntibabihanirwa tusanga biko birakwira hasi cyane volonté politique nukuvuga gushaka ko hejuru gushaka cyane kugira karanda gashobore gutuzwa ica kabiri no guhimiriza abanyagihugu na cyane cyane kubijanye n'amabi y'igiturire le mefe dura kuri kuko amabi y'igiturire ni menshi cyane ni menshi cyane igiturire aho kiri ntagate akazira umuntu gashobora kubahirizwa igiturire aho kiri ivyerekeye amatungo y'igihugu birasesagurwa nabi cyane inyubakwa zubaka ugasanga hubatswe zidakomeye aho igiturire kiri demokarasi ntishika indi mizi aho igiturire kiri usanga abantu batahanwa aho igiturire kiri ugasanga icyo bita crime organize inkozi z'ikibi ntizihana ubwicanyi bukaba iyo byose usanga umuntu abatumva ibiriko biraba ugasanga ni gihe ningene igiturire kiba kiriko kiri monogoza no kuvuga rero yuko igiturire gishira ku aho kiraye ubukene ni usanga buguma buhari ugasanga igihugu ntabwo gifite ubutunzi kama bwinshi ntikivaho kiri ibyo rero abanyagihugu benshi tuza kubyumva bakamenya yuko batabihagurukiye ingorane ziba ziri mu gihugu kanaka cyangwa ntizishobora guhera mu gihe igiturire kiba cyaramaze kwaka indaro tunaretse mvuga yuko n'ivyumenyi bisubira inyuma ugasanga abantu bashinga amabanga batabikwiye ugasanga mu nzego zo hejuru hashikaho imbura kimaze kubera zikoresha igiturire n'ibintu rero bibi cyane mugabo usanga abanyagihugu batazi ngo babisigurwe bamwe ko barabisigurwe cya gatatu n'amategeko meza amategeko meza bitare rwa standard zikorera ku mategeko yashizweho na nations na union africaine kugwanya ako karanda kandi no mu Burundi twategerezwa gutegura ayo mategeko haro n'igitabo twigeze gutegura muri retraite yabereye igitega icavuga neza ngene amategeko y'urwanda igiturire yotezwe imbere yoba neza kugira ngo urwanda ukaranda mugabo n'ubu ntivyabandanije urumva ayo mategeko ategerezwa gusubirwamo ica kane ni inzego zigenga inzego zigwanya igiturire zigenga kuko zigashobora gukora atawuzivogera kandi zikaronka uburyo bukwiye abahinga babinonosoye bazi kuraba neza ubusuma bwose bwo kugira iturire ingene buryo buza n'ingene buzana kuko n'abagira iyo ngeso barakoresha ubuhinga bwinshi mu kunyegeza ibyo bibye mu kugira ngo birakene ko banafise ubuhinga rero n'uburyo bukwiye n'inzego n'amategeko bakuraho akaba ari amategeko abatuma atanumwe badashobora gutinya mu gihe bamaze kubona yuko ibyo byaha bishobora kumwagira
inshuti bakunze nabo mwese mwarimo duteza amatwi ni no ngaya kiganiro dusangira ijambo cyo uyu munsi gice kirangirira tubifurije kururanirwa umwe wese ahari n'ivyo arimo mugira amahoro ahiwanyo mwari kumena Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya America
turagushimiye cyane Pierre Claver niyo nkuru aho arusha muri Tanzania namwe abatwumvise mwese uyu munsi dufasha akanya gato ngo twongere tubashimire kuba mwitabira gahunda zacu buri munsi namwe aho muri mujye mutugezaho ibitekerezo byanyu ibyiyumviro byanyu kugira ngo tubitangarize abandi tubiganireho tubisesengure namwe mubigiremo uruhare ndabashimiye kandi mwese mukomeze mugire ibihe byiza hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi
Nutera nyabuzu yugura tata nuri mfura.
tunzwe na ruskukura mu baturage nibuse kuwabuze hirya kabura no hino nibune kuzamazuru kazuru mugara